Mijambo umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres yashikirije kuno munsi wo kwibuka abanyuruzwa bakabugwa irengero, yamenyesheje ko hari abibaza ko ayo mari yarangiye. Avuga ko ari ukwihenda kuko akibonekeza henshi mu bihugu. Antonio Guterres amenyesha yuko kutamenya inshuti, umugenzi cyangwa umubyeyi yazimanganiye bitera agahinda bene kubura ababo. Amenyesha ko ishobora gukiza ababuze ababo ari uko abakoze ayo mabi bafatwa bagahanwa. Asaba amaleta gukora ibishoboka byose ako kazi kagatuzwa. Mu gihugu cy'u Burundi kuva hadutse umutekano muke mwaka w'2015 hari abantu bishwe, abandi babugwa irengero, abandi nabo barahunga igihugu. Amashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki amenyesha ko abantu barenga 200 bamaze kunyuruzwa bakagenda amazimayongo kuva muri uwo mwaka w'2015. Ari mu rugendo rw'iwe Kinshasa muri Congo igenekezi rya 12 ukwezi kw'indwi uno mwaka, Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi yabwiye ikinyamakuru cy'abafaransa RFI ko mu Burundi ata abantu banyuruzwa ko ari ikinyoma. No mu mugwi w'igihugu wigenga ujijwe agateka kazi na muntu naho uno munsi ataco batubwiye ku bijanye n'uko ibintu byifashe, kuko uwurongoye uwo mugwi Sixte Vinini Muraba yatumenyesheje ko yafatiriwe, baremeza ko mu Burundi ata abantu banyuruzwa. Tubisanga mu cegeranyo c'uwo mugwi co mwaka 2020. Ico cegeranyo cerekana ko muri uwo mwaka hanyurujwe umuntu umwe rudende.
En tout cas, à ce que je sache, il n'y a pas de disparition au Burundi. Sinon, vous me diriez, ah non, telle personne.
Uko ndabizi ntabanyuruzwa mu Burundi ataruka mwambwira izina kanoni muto umuntu runaka yaraburiwe irengero. Icyo nzi neza kandi nuko hari inkozi z'ikibi inyuma y'amabizi kora zica zija mu Rwanda, kandi nta burenganzira tugira bukurira gusaka mu Rwanda. Murazi ko hari inkozi z'ikibi 19 zigeze gutera umuryango zica abantu mu Kayanza mu nyuma zihungira mu Rwanda. N'ubu ziri mu Rwanda. Abantu bavuga ko baraburiwe irengero, ariko ndazi ko bibereye ahantu hamwe.
Pacifique Ninahazwe arongoye umugambi ndondeza w'ishyirahamwe Focode ntiyemera ibivugwa n'abo bategetsi. Amenyesha ko agiye gushyikiriza umukuru w'igihugu urutonde rw'abantu banyurujwe 200 n'umwirondoro wabo kugira amwereke ko batarira busema.
Mu ishyirahamwe Focode turayemeza ko abantu barenga 250 bafashwe kandi bakabugwa iyo bagiye. Ibiharuro byacu turazi kandi ko ari ibiharuro bikiri munsi cyane y'ibiharuro bivugwa n'ayandi mashyirahamwe, kubera ko dufata umwanya utari muto wo gutohoza ku muntu umwe wese tuvuga ko aba yarafashwe akabugwa irengero ryiwe. Ni nacyo gituma muri ino ndwi ishyirahamwe Focode rizokwandikira Perezida Evariste Ndayishimiye rikamurungikira urutonde rw'abantu barenga 200 twebwe twatohoje ko twemeza ko bafashwe n'inzego z'u Burundi bakongera bakabugwa irengero ryabo.
Mu gihe cyose habaye intureka mu Burundi hari abantu banyuruzwa ababo bakaburengero ryabo. Abenshi bavugwa nabo mu mwaka w'1972 abo babuze ababo bamenyesha ko ata kintu kibabaza mu buzima nko kubura uwawe n'umushingure. Ako gahinda ni nako n'ababuze ababo mu mwaka w'2015 bafise. Tubishikirizwa n'umukenyezi wa Jean Bigirimana umenyeshamakuru w'ikinyamakuru iwacu yabuzwe irengero mwaka 2016.
Umuntu utigeze uhamba ngo umushingure ikomere cyo cama uko nyine umuntu abana nacyo akakigumana n'abana n'uko nyine nyine barambaza. Hari igihe ziyumvira ko rugati yaba papa wacu twaramushinguye neza tuba tugenda ku mva yiwe tugashyiraho nk'udushurwe tukamwibuka ugatariko se impamvu n'irihe yatumye bamutwara burundu bakamwica bakamuhamba ntitumwihambire tweze nk'abandi bantu. Nuko nyine ibibazo ntibibura ntibibura pe.
Mu ishyirahamwe ry'abashingwamanza rijejwe kuburanira abahohotewe mu masentare mpuzamakungu Kavib bamenyesha ko bamaze kwitura amasentare mpuzamakungu. Gustave Niyonzima arongoye Kavib amenyesha ko bamaze kuyashikiriza amadosiye 1000 harimo 200 y'abanyurujwe.
Muri Kavib turemesha cyane imiryango yabuze, tukayiremesha tuyibwira yuko hari amadosiye menshi yashika ku 1000 yamaze gushingishwa mu masentare mpuzamakungu mpanavyaha yaba kuvyerekeye ico caha ico kugenda amazima yonge no kunyuruzwa n'ibindi, kandi n'amadosiye arikagenda neza arikarakurikiranwa mu ibanga ntangere. Kavibe kandi iratera ka sentare mpuzamakungu mpana vyahishashirahe ariyo la Cour Penale Internationale nico bita Groupe de Travail des Nations Unies sur les Disparitions Forcées kugira botebutse amatohoza kugira abarikora bashobore guhanwa.
Uwo mushingwamanza arizeza imiryango y'ababuze ababo ko bitewe bitebuke ukuri kuzoje habona bagatunganirizwa. Desira Tugimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.